This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza kuri radio Ijwi rya Amerika cyo muri iki gitondo twaganiye na Dieudonné Nahimana ayoboye ishyirahamwe New Generation ifasha abana bo mu ibarabara mu Burundi. Mu minsi yahera twaraganiye ku byerekeye ukugene iryo shyirahamwe ryanyu ryatowe kuzoserukira akarere ka Afrika mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'abana bo mu ibarabara kizobera mu gihugu cya Brazil ntihenze ni mu kwezi kuza uraza kubiducira ku mayange. Nashaka rero kubandaniza ku kiganiro twagize mu minsi yahera mu mwaka uheze kuvyerekeye ico gikombe mwaducira ku mayango kugene muriko muritegurira muri iyi minsi ico gikombe hasigaye iminsi itari myinshi nkuko nibaza ari mu kwezi kuza mugejeje imyiteguro.
Murakoze muri umwanya nyene turiko turavugana turi ku kibugaho abari muri uyo mugwi w'umupira w'amaguru wo muri New Generation ariko bagira imyiteguro. Rero imyiteguro yacu igeze kure kandi abari mu mugwi w'umupira wacu barumva yuko vy'ukuri biteze kuzokina neza kandi bafite n'ibyizigiro kubashobora gutwara igikombe n'abadu bariho ihangange nk'abazo bavuye muri Brazil, muri Argentine no mu bindi bihugu nk'ibyo. Donc bo barumva yuko baramyitegura kwaragira ikigenda neza naho iburyo bwo kwitegura butatworoheye. Kindi nuko twaramaze gutangura ibikorwa byo kuza turasaba abantu bo ngaha mu Burundi bashobora gushigikira mu bikenewe. Ejo bundi twaragize igiteramo twatumiyemo umushikiranganzi w'inkino n'imico kama, twatumiyemo abantu basanzwe bakora ibikorwa byo gufasha abana nka Magi, abameze Shalom, ariho n'abatete twashoboye kuronka nka Francine asanzwe ari mu bakanwa bateye imbere mu bijyanye no kwiruka. Diane ni ukuri wo muri Amerika niwe nyine ari ino yashoboye kubana natwe muri ico gitaramo. Cyabaye igitaramo ciza cari kugira ngo habe gutera intege iyo mikangara yuko muri iryo higanwa bogenda by'ukuri nk'abaserukiye igihugu kandi yuko bazaba bafite umwitwaro wo gutwara icyo gikombe. Rero navuga mu majambo make naho gorana bitabura ariko nitegura kwigenda neza.
Muravuze uko buryo butaboroheye mushaka kubisigura kurusha.
Ego nkuko nabivuze mu kiganiro cya mbere nuko umugwi wose mu bigido genda guhiganwa hariho ibisabwa cyane cyane mu kurandira ibijyanye n'impapuro z'ingendo zo twa passport zitabita kuba ku mugwi. Umugwi no tuzakurondereza impapuro kuriha ibijyanye n'amaviza ni uwo mugwi tuzakurikuriya naho abateguye badufasha kugira ngo byorohe bivuye mu bushikiranganzi bw'imigendanire bwo muri Brazil ariko kandi bigatsaba no guriha amatike gushikaye kuko abateguye bobo bitwararika ibyahariya gusa. Rero twatanguye gutororokanya hirya no hino bashobora gushigikira kuko ni ibintu bizatwara uburyo butari munsi y'ibihumbi 30 by'amadolari. Bagenzi bo hirya no hino badufashije ku bijyanye n'amatike, amafaranga yamaze kuboneka n'ibijyanye n'imiteguro yo kurondera ama visa. Bisa dusa naho dusa n'ababirangije ariko mu bijyanye n'imiteguro ngaha ni ukuvuga imipira yo gukina, kuronka ibyo bambara bikwiye biracasa n'ibigoranye kuko hari shirahamwe amwamwe yari asa n'atwemereye ariko atumva neza ingene bizogira ingaruka nziza ku mashirahamwe yabo mu bijyanye n'amapibisite. Ariko byose ntabwo babiduteye abana bari basanzwe bamenyereye kubana mu bumwe kandi ariko barakora bumva icyo biteze gushika ko barabandanije bakora naho kubera badafite ibirato bisa neza bikwiye canke amamaye akwiye. Ariko turashaka gushimira cyane cyane na Jean Berkimansi numvise ari mu kiganiro ariko amamaye bakoresha mu girantrenema uyu munsi niwe yadufashije kuyaronka avuye mu gihugu cya Canada, niwe yadufashije kugira ngo ashobore kugira amantene mariko arakora uyu munsi.
Ibihugu bizoja muri iryo higanwa nibihe? Muramaze kumenya umugwi muzoba murimwo?
Baradushikiriza neza umugwi tuba turimwo kuko ibyo bidosohoka mu minsi iri imbere. Ariko ibihugu bizogenda muri higanwa ni ibihugu 45. Mu migwi izoza gusiga muri iryo higanwa hazoba hariho imigwi ishika 25 ivuye ku isi yose. Imigwi 16 ikazoba ari igizwe n'abahungu ariyo tuba turimwo. Twebwe ntituramenya neza abo tuzotangura gukina bizosohoka mu minsi iri imbere. Ariko harimo imigwi ikomeye nka mugwi wa Brazil, wo muri Argentine, wo mu Bwongereza, wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo ibihugu byo muri Aziya nk'ibihugu bya Philippines. Harimo bitandukanye muri Afurika cyane cyane ibyo abahungu harimo mugwi wo muri Tanzania hamwe n'uwo muri Egypt.
Hanyuma abana muzojana bazoba banganiki babemerera kujana abanganiki ku vyerekeye uwo mugwi?
Bakina mu mupira muto ikibuga gitoyi ni ukuvuga hadogenda abana 9 gusa mu mugwi ntibadogenda gukina kubera ko ntibakina mu kibuga kinini cyane naho mu kurangiza mu gice cya nyuma cy'ihiganwa hazoba gukinira mu kibuga kimwe mu bizokorerwamo higanwa igikombe cy'isi yose cya FIFA. Ariko abagize ikibuga gitoyi nicyo gituma hazogenda 9 gusa.
Hanyuma abo bana mubona mwabateguye gute kiretse kubamenyereza ku byerekeye umupira w'amaguru ko rizo ari rya mbere bazoba basohotse hanze? hanze bagiye mu gihugu cyo mu mahanga batamenye imico yaho kubyere kubategura kuri ugo ruhande mu bitegura
gutu turafite imico yose kwa gatandatu mu gitondo ahubwo abo bana batanze ari muri uwo mugwi badakwiga nk'indimi turafata umwanya kubigisha ariko ari gicongereza turarondera abashaka kubigisha igiportugi gike bashobora kudukoresha ariko kandi turafata umwanya kubasigura yuko bagiye nk'abaseruka igihugu bateza kumenya kahise ku Burundi bakamenya ingene bashobora kuvuga ku gihugu kuko bagiye nk'abagiye kura igihugu no kumenyekanisha Burundi busanzwe butazwi cyane mu bindi bihugu byo kwisi ariko kandi gihambaye nuko twebwe twafashe nk'ikintu ngendegwa ko muri uyu mugwi wacu yuko ari umugwi ugaragaza ibijyanye gusubiza hamwe hagati y'Abarundi rero kubw'ibyo baraheza bakashobora no kwerekana by'ukuri ibyifuzo bafise ku ndoto bafise ku gihugu cyacu nyine cyo heza kamera muri kadoda rero uko barasanzwe barerewe mu ishami rya New Generation imyaka myinshi banzwe barabyigishijwe basanzwe by'ukuri nk'uko umugwi wabo bawita imboneza basanzwe ari abantu b'imboneza nyine basanzwe bigisha abandi urundi gwaruka mu yindi migwi no kuvuga ngo ngorane niya cyane dufise mu kubategura mu bijyanye n'inyifata.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ikiganiro gihijamba batwumviriza kuri Radio Ijwi rya Amerika turi kumwe kandi ku telefone na Jean Beckmans Manirakiza murundi abangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akurikiranira hafi ivyerekeye nkino ariko aragira uruhara ku vyerekeye umugambi wanyu wo kurungika abo bana mu gikombe cy'isi yose cyo mu kwezi kuza muri Brazil c'abana bo mu ibarabara. Jean Beckmans mu kiganiro twagiranye waravuga ingene uri kurafasha ku ruhande rwawe kwabona ko icari cyimviro ciza icyimviro gifasha ugo gwaruka gwasa no gwihebuye mugabo aronse abarufasha kugwereka inzira nziza ku myiteguro kugende muri ko murafasha ico gikorwa kigeze he.
Yego murakoze ambaze kuramutsa Dieudonné na Nimboneza ndabashimira ko babandanya bitegura mu byerekeye je dukora turagira ama contact turagira abantu bibavyumva turababwira hama tukarindira ico vamwo kandi ndashimira no mu athlete Diane Nkuri Johnson twavugiye turamubwira tuti wagire ujumbura uragerageza kuraba ko hari icyo ufasha umbaragira muri gala nkama tubandanye nyine tuvugana n'abantu bakundije umupira kandi bashyigikiye abana kugira ngo abashobore gufasha naho Dieudonné yabivuze ikintu byoroshye usanga ariho igihe abantu batabitegerera mugabo turabandanya dukurikira kandi dusaba yuko n'abandi barundi boshyigikira uwo mugwi w'imboneza.
Turi kumwe kandi ku telefone na bamwe muri abo bana bariko bitegurira igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'abana bo mu ibarabara kizoba mu kwezi kuza mu gihugu cya Brazil. Nkaba nashaka ntangurire kuri kapitene w'uwo mugwi uzoserukira Uburundi muri icyo gikombe Vianney ndiho kubwayo. Vianney ndiho kubwayo washaka kuducira ku mayange kugene muri ko mwitegura akamwemwe mufise nivyo mwiteze kuzoshika ko muri cyo gikombe muzaba muserukiye Burundi na Afrika.
Murakoze twebwe ekipe yacu antira twari dufise ntamara twari dufise tusentrema nta nakimwe twari dufise ariko uko iminsi igenda niko twagiye turonka umupira tugiye imyimenyerezo batubwira twizere yuko ibintu bizaza bukebuke rero ubu mu ncamake imyiteguro turayirembeje ubutwagira vrema twebwe turumwe tuvuga yuko nitwagenda hariya insinzi ari iwacu tubwira uko bishoboka byose byose ingufu zose tuzite hariya ikombe tukizana ino mu Burundi hama twebwe kandi turanezerewe cyane cyane ubona tuzaserukira Uburundi tuzaserukira Afurika tuzaserukira Burundi ugwaruka kandi ntituzaba tugiye gukina umupira gusa hariya tuzaba tugiye no kuvugira Burundi ugwaruka ruri no mu Burundi rukiri mu ibarabara turuvugire tuvuge ingene ubuzima bumeze bw'ino ingene kahise ku Burundi ingene byari bimeze ingene ubu ibintu bimeze.
Izoba ari rya mbere musohotse mu gihugu mugiye mu mahanga nibyo?
Izoba ari rya mbere.
Nikiye mwiteze mushitseyo uko mwumva Brazil bayacira ku mayange imico yaho nibihe mwiteze kiretse umupira w'amaguru?
Twebwe nitwashika hariya tukiretse umupira w'amaguru tuzokwerekana kwanza imico y'ikirundi hama tuvugane n'abandi bana nyene tubabaze ingene babayeho hariya ubuzima bwabo ingene bamerewe atebwe tubabwire ibyo mu Burundi ubuzima bwacu ingene byagenze simplement.
Urakoze nawe Eric nimbona uwundi ari mu rugo gwaruka muri abo bana bazoserukira Uburundi mu gikombe cy'isi yose cishira hamwe FIFA c'abana bo mu ibarabara kizoba mu kwezi kuza muri Brazil. Eric nimbona weho uriko witegura gute ubyiteze gute kubyerekeye icyo gikombe?
Tubwe tuko turitegura neza vema ubu turashima aho imyitozo igeze ubu turamaze kuronka ubuno kwita umutoza asanzwe amenyereye ivyo gutoza umupira w'amaguru baradorana umwana nyene yabaye muri New Generation niwe aradukoca mugabo dufise uwundi umuprofessionnel uvema imyitozo turayirembeje kandi turiteguye neza guserukira Burundi
uko muri babiri harakabazo ikibazo mu bamufise mushobora kubaza ari Dieudonné canke Jean Beckmans
cyo no bavuga Jean Beckmans John nuko yatwemereye zizova mu Bushinwa ntiturazironka arashaka kubishyize aho bigeze
Jean Beckmans
ego arakoze kunyibutsa ego nivyo hayo ibintu nari natumye mu Bushinwa aho umuntu w'incuti abayo zosubira mbaze biracari mu nzira kuvuga yuko ari ibintu zosubira kubaza mu ndwiza no waha inyishyo
nawe Vianney ndiho kubgayo arakabazo bobaza
nashaka gushima murakoze kubona amaduha yiju nkashimira te wacu Nae mana Dieudonné nkashimira nawe wama utuje imbere katwa gushimira kuko nabara dufashije mu bintu by'imayo hamwe n'ibintu nyene z'amabaro tubashimiye mubandanye mudufata mu mugongo mucika ingufu
Radio Ijwi y'America i Washington DC ikiganiro giha ijambo abatwumviriza aho turiko tuganira na Dieudonné Nahimana yoboye ishyira hamwe New Generation nifasha abana bamwibarabara akaba Burundi bwatowe kuzoserukira akarere ka Afrika mu gikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru c'abana bamwibarabara kizoba mu kwezi kuza mu gihugu ca Brazil turi kumwe kandi na Jean Beckmans Manirakiza akurikiranira hafi ivyerekeye inkino ariko arafasha kuvyerekeye uwo mugambi hamwe na babiri mu bana bari mu mugu zoserukira Burundi muri ico gikombe c'abana bamwibarabara muri Brazil mu kwezi kuza kapitene uwo mugwi akaba yitwa Vianney ndiho kubgayo uwundi akaba yitwa Eric Nimbona ngaruke kuri Dieudonné mwitegereje nkabo bana mumenyereza nko mu mupira w'amaguru ndazi ko ari nibindi mutagarukira ku mupira w'amaguru ubu nuko turi ko tuvuga kuri iki gikombe mwitegereje murabona ko ari abana bafise nk'ubuhinga bashobora kuzovamwa ashobora kugira umwuga ibyerekeye gukina umupira w'amaguru
yego vyukuri turavye ngene babikunze kuva kera kuko uko mwavyumvise muri iri higanwa ntihagenda abana bakiba mwibarabara hajayo bahoze babayo mugabo bari mwishira hamwe basanzwe barezwe no kuvuga ko tumaze igihe tubakurikirana kugira ngo bagire indoto mu buzima bwabo kuko ishyira muri New Generation nkuko mwumva gitwa nuko twifuza gutegura urunganiro rushasha rugira indoto zo gushika kure mu buzima bwabo haba mu bijanye n'umupira haba mu bijanye n'amashuri mu bikorwa bitandukanye haba mu buzima bwose kugira ngo aba bana bavuye mu buzima bugoye ejo badoshobore kuba by'ukuri imboneza muri kino gihugu babe abarongozi beza bashobore gutegura kazoza keza k'igihugu cacu rero kubw'ivyo muri iki gisata cy'umugwi w'umupira si ibintu byapfuye gushika gutyo twebwe twami tubabwira kuva kera bakiri batoyi ko nibabikunda bakagira ishaka badoshobora kubamwa abantu badasanzwe bashobora kuba abakinyi isi ishobora kurondera hirya no hino muri ico twagize i Bujumbura twaronse akaryo ko kwerekana umukinyi sanzwe akinira mu gihugu c'Ubwongereza yitwa Gael yarabarungikiye ubutumwa bwo kubatera intege niba ariko arabwira ati na jewe naho rankenera mu mabarabara y'i Bujumbura ndi umwana mutoyi uyu munsi nari nzi ko nabangeze aho ngeze byarabateye intege nabo nyine kubona yuko bavuye muri ubuzima barimwe ejo badashobora kuba abantu rurangiranwa mu bijyanye n'urukino rw'umupira w'amaguru rero nta nkeka dufise ko bamwe muri aba bazoba abazoshobora kuba abakinyi bahambaye ku isi mu bijyanye n'umupira w'amaguru
Jean Beckmans Manirakiza uravye ukuntu uri kurafasha muri ico gikogwa nk'abo bana wo basigurira gute ko nawe watangwe gukina umupira w'amaguru kiri muto rokina no kugwego rwa professionnel mu nyuma yaho nk'abo bashaka kuzogira umwuga ivyereke gukina umupira w'amaguru nihe mpanuro ubaha nibihe ubaha nk'impanuro
yego urakoze ndaje aho mero kibujumbura naragiye ku kibuga ndababona bakina ndashobora naje kwemeza yuko harimo benshi bashobora kuvamwo abakinyi rurangiranwa narabonye ko bazi gukina umupira ihamwe nyene navuga ati kwese twakinye mu ibarabara narashitse muri Afrika y'Epfo ndakina hamba impanuro nubaha ni impanuro babandanye babahereza Dieudonné narabahereza impanuro New Generation yabaye impanuro zo kuguma bafishe kino navuga ati akaranga umuco n'abana bakundana hamba bagakunda no gukina kandi no kuvuga yuko mu kugira ngo ushike kure uba uzi icyo ushaka gushikako nuko bifata kandi gukora bidasanzwe cyo uvuga uti kwimenye za bidasanzwe na discipline na determination nkuko Dieudonné yabivuze Gael Bigirimana mu Bwongereza kugira ngo ashike hajya ashitse byasabye ikintu citwa determination discipline no kumviriza abanyereza abo bana kandi bakaba babikurikiza no kuvuga yuko ababandanyije uko ndababona benshi barashobora kuvamwo abakinyi bakomeye rurangiranwa haba ndabashimiye kandi nuko aho naza mu Burundi twarabanye neza n'abana bameze neza vraiment bakoze bafite indero nziza tugasaba yuko niyo bagiye muri Brazil aricyo bazokwerekana yuko bafise ubuntu n'umutima mwiza nkaba ndabyifurije kandi imigisha kuko n'abana bazoserukira Burundi neza
ngaruke kuri Dieudonné Nahimana muzoja muri Brazil igihugu rurangiranwa kuvyerekeye umupira w'amaguru kuvyerekeye ubuhinga bwo gukina neza mu buryo bushimisha buryoheye ijisho tukaba tuzi ko muri Brazil benshi muri bajya bakini rurangiranwa tubona nkaba Ronaldo ba Ronaldinho ba Robinho aba ba Neymar benshi n'abana bakuriye mu makarti ya Kenya cyane ibice bikenye cyane byo muri Brazil batanguye bakina mwibarabara arabakene arabana bo mwibarabara no vuga gucyo bakaba bavuyemo ibihanganga abantu rurangiranwa abantu bose barabira ko kuvyerekeye buhinga bwo gukina umupira w'amaguru haraka ryo muzoro nka muri Brazil ko gutembera mu bice nk'ivyo mukaraba nka bana bariko barakina kugira mwereka abo bana bibahe inguvu nishaka
ego nkuko nabivuze bamwe mu bote baturi kumwe banafashe mu gutegura iri higanwa hariya turanavugana cyane n'abantu basanzwe bamenyere gukora muri ico gihugu ca Brazil kandi gihambaye nuko bamwe mu bakinyi bakomakomera urangiranwa bazoba mu bantu bamwe bazoba bariko baratanga inyigisho no gushobora kuganira no kugwaruka hariho kumbure bamwe bamaze kumva bamaze kwira ico bavuze ko nk'abakinyi nka David Beckham mu Bwongereza hamwe n'abandi bo muri Brazil baramaze kuvuga amajambo yo gushikikira ikiciyumviro c'iri higanwa cy'igikombe c'isi yose kandi bamwe badoza no kuraba abo bana bahurire mu biganiro bimwe bimwe bizo ariko biraba kubw'ibyo bizoshobora kubatera intege hanyuma babone ko nabo naho bavuye kure bashoboye gushika kure kugira ngo bibahe n'icyizere ko nabo bazoshobora kuva muri ubu buzima ariko bagashika ku rugezo bashobora kubera by'ukuri icyitegererezo cyiza abandi rero nubamenyesha yuko muri iryo higanwa ntihazoba ari umupira gusa hazoba ariho ibiganiro cyangwa se amakonferensi hazoba ariho festival ni ukuvuga ngo abana bazanye bateguye ibyerekana igihugu cyabo hazoba harimwo abamenyeshamakuru bakomakomeye ku isi mbere tuheza kumenya yuko bishoboka ko vuba cyane hashobora kuza imwe mu televiziyo akomeye muri Brazil kuza ngaha i Burundi kugira ngo bakurikirane imyiteguro y'aba bana hariho n'indi shyirahamwe ngaha i Bujumbura ry'abantu basanzwe bakira izema sinema batanguye gutegura isinema izoba yerekana ubuzima bwabo bangere biteguye gushika bashike muri Brazil rero kubw'ibyo bizotuma n'amakunga amenya cyangwa ingene imyiteguro yabo kandi bashobora gutuma kumbere ejo bana batuma ko cyangwa bakabakenera hirya no hino kuza gukina umupira mu ekipa akomakomeye
ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA ryateguye mu bubaye ubwa mbere icyo gikombe cy'umupira w'amaguru cy'isi yose cy'abana bo mu ibarabara gitanguriye muri Brazil kubera ni icyo gihugu kizokwakira igikombe cy'isi yose muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatandatu kuba ariko baratwumviriza cyabi batoba barumvise ukugene bo baratanze insiguro mu kiganiro twagize mu minsi yahera mu mwaka uheze icyo cyimvire cyavutse gute FIFA yagitanguye gute
icyumviro cyavukiye muri Afrika y'Epfo mu gihe hariko harabaye ihiganwa ry'umupira w'amaguru ikombe cy'isi yose mu nteguro icyo gihe rero igihe hariko hategurwa ibibuga bizokinirwamo urukino rw'umupira w'amaguru muri Afrika y'Epfo abantu ba mbere babangamiwe cyane bafashwe n'abapolisi bakabatwara kure n'abana badasanzwe mu ibarabara bagomba kugira ngo ibisagara bigume bisa neza rero kubw'ibyo baranyigerageza kugira ngo ntihagire abazomenya abazobona yuko hari abana b'imibarabara benshi mu bisagara bimwe bimwe bose muri Afrika y'Epfo kubw'ibyo rero bace bamwe abana bato bamwe twagwa mu mabohero abandi baratotezwa cyane bisa bituma rero amashyirahamwe asanzwe afasha iby'abana baba mu ibarabara cyane cyane nk'ishyirahamwe ryitwa Mutombo ryo muri Afurika y'Epfo rifatanyije hamwe n'andi mashyirahamwe bavuga bati ibyo ko mu gihe habaye urukino rw'umupira w'amaguru abana baca bafatwa nabi bagacagwa mu mporera kandi atariyo bijyanye mu ibarabara kubw'ibyo rero baca batangura gutegura iryo shyirahamwe rifatanya n'irindi n'andi mashyirahamwe mu Bwongereza hacavuga ishyirahamwe ryitwa Switch Children United ryiyumvira ingene ryo kwana na FIFA igihe cyose azoba ariho integuro y'urukino mpuzamakungu rw'umupira w'amaguru mu rwego rw'isi yose n'ahadushategurwa izo nkino bafatanyije na FIFA rero niho hacavuka rero icyo gikombe cyitwa Citizen World Cup batanguye gukinira muri Afurika y'Epfo mu mwaka w'2010 ariko ntibyabonetse cyane kubera ko icyo gihe iryo shyirahamwe ryari bwakomere ngo rero nk'uburyo rishobore kumenywa cyane mu buryo bw'ibimenyeshamakuru rero baca baheraho kugira ngo mu bizokurikira bizobe byateguwe neza ubu rero muri uyu mwaka w'2014 babiteguye mu buryo bwagutse kandi amashyirahamwe menshi mpuzamakungu cyane cyane n'imenyeshamakuru amateleviziyo n'amaradiyo akomeye ku isi aratangura kwimenyekanisha bityo bituma rero bihinduka ikintu gikomeye rero habaye guhindura icyo gicapo kibi cy'uko igihe cyose abaye ihiganwa nk'iryo rikomeye abana bamwe barabari bavuga mu mporera mugabo ubwo kubaha akaryo kugira ngo bavuge ibibazo barimwo n'ibyo baciyemo kugira ngo bishobore gutorerwa umuti
mwibaza ko ari ikintu kizobandanya si ikintu kizoba kibaye rimwe ni kintu FIFA yiyemeje kuzobandanya kubera ivyo byose mari ko murasigura
ni kintu kizobandanya kuko haba iyo shira hamwe ryace rivuka ryamaze gukomera riko rabitegura hanyuma gakiribandanya kandi kabagira amaze gushikaho ryumvikana na FIFA ko bizokwama biriko birabige cyose azo ariko araba ku Diamond rero waragize conference ndende ibihugu byose bizagiye muri Brazil muri Université ya Cambridge mu Bwongereza mu mwaka uheze aho habaye kwiga amategeko n'itunganywa ryiza ry'ingene ico gikombe kizoguma kigena giterinya kije imbere ikindi nuko hariho amashira hamwe asanzwe bikora ibyayo mu bitanye n'amashira hamwe kubwiza tunga yaciye yemera gushigikira agashira mu buryo bwayo kugira ngo ico gikorwa kizobanane kandi kibe gikorwa gikomeye cyane rero urabye uburyo byasaba kugira ngo integuro dose zigende neza byari biteye ubwoba kwibaza ingene ubwo buryo buzoboneka ariko abantu bose bagiye hamwe ahabonetse amashira hamwe itanga biroroha kwegeranya ubwo buryo kugira ngo ico gikombe gishobore kuba rero nibaza kitadusura guhagarara kandi kiryoshe nuko by'ukuri nka new generation twabigizemo uruhara runini ya cyane kugira ngo ikombe kizobe kandi kizokomere no kuvuga ngo naho kumbere tutazoba twaserukiwe n'umugwi mu yindi myaka kizoba kiho kiraba tuzoba dufisemo n'ijambo kubera ko turimo mu bantu bagize icyo baterere mu ntango yabo no mu manama menshi agenda araba y'integuro baraduha karyo kugira ngo dushikirize ivyumviro vyacu
Radio Vidya America i Washington DC ikiganiro gihijambo abatwumviriza ngaruke kuri Jambe Kimasmani rakiza akurikiranira hafi vyerekeye inkino akaba afise uruhara ku vyerekeye ico gikorwa cyo gutegura abana bahoze baba mu ibarabara bazoserukira u Burundi mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'abana bo mu ibarabara mu gihugu cya Brazil mu kwezi kuza Bekimas nk'uko wiyemeje kuzobandanya gufasha mu buryo ushobora abana nkabo kubijanye n'imigambi nk'iyo bijanye n'umupira w'amaguru muri rusangi muzobandanya gukorana gute inyuma y'uko igikombe kizoba giheze hamwe no muri rusangi ku bandi bana bose boba bashaka nko kugira umwuga ivyerekeye umupira w'amaguru
yego urakoze banze kuvuga yuko uruhagwanje ari ruto cyane nkuko nabivuze bwa mbere jewe ndashigikira ibyumviro byiza aho biba bivuye hose nko mu Burundi urumva ndimenye yuko ariho umugwi w'abana bahora mu ibarabara bazokina umupira w'amaguru kandi nahora na jewe nkurikirana iby'umupira naravuze ati icyo nashobora gufasha na ufasha ikintu navuga ati uruhara rwanje ntigwabaye runini ya cyane ataru akubatera intege aho naja mu Burundi canke kabwira umugenzi hirya no hino kugira ngo abafashe uvuga yuko ari ruhara runini ya mfise mugabo ihamunye ne uvuga ati uri umuntu akurikirana jinkino n'ibintu biba biriko biba mu Burundi wacu ushobora kugira ico nterereye mugabo n'ico buza yuko muri kazoza ushobora kubandanya mfise ico noterera zovanga no kuntu ibintu bimeze kuko umupira w'amaguru musanzwe naho ari urukino arashobora gutuma abantu bahura arashobora gutuma abantu imitima imera neza arashobora gutuma abantu banatera imbere kuko nacewe aho naciye hose umupira w'amaguru warafashije cyane n'abo bana n'ubu uye ndavuga yuko dushobora kuba ari intango yuko bashobora gushika ahantu no kuvuga yuko dushobora gukoresha umupira w'amaguru nk'umushinge w'iterambere cyo je nifuza yuko ankari wacu ndazi yuko benshi bakina umupira w'amaguru mu bukene ataciyo bawukuramwo mugabo urashobora kuba umushinge w'ubuzima uhaho umenya gukorana n'abandi umenya esprit sportif ukamenya yuko habariho urukundo mu gukinana n'abandi n'ibintu byinshi nka discipline no kubana n'abantu urashobora kubikura mu rugo rukino rw'umupira w'amaguru no kuvuga yuko rero muri rusange nshobora kuvuga ati abishobotse twobandanya tubikora tugashika ku yindi nzego ikomeye hamwe uvuga uti abana bo mu ibarabara bose bashobora kugira ijambo kubera ko umugwi wa new generation washitse ahantu herekana yuko abana bakuye mu ibarabara ari abana bafise amateka n'amategeko abakurikirana n'igihugu cacu kikabaha uruhara canke ijambo kuko bararikwiriye
hanyuma turazi ko n'abantu bakuze kenshi iyo bagiye mu mahiganwa nk'aya akomakomeye bashobora kubwoba bukabatekera ari abantu bakuze nk'abo bana ndazi ko Dieudonné Nahimana ugo ruhande bariko baragerageza kubategura no kwita psychologiquement nka wewe warakinye nko mu ma stade ari abantu benshi bashobora gutera ubwoba kumva ubwoba bwutekeye kubera aba bantu ububonye imbere yawe abo bana wo bahanura gute nibashikariya ku vyerekeye ugo ruhande
ku vyerekeye ugo ruhande gikuru nuko cikwa ca mbere benshi bakina umupira kubera bawukunda, kandi iyo ugira ikintu gikunda naho mu mwanya wa mbere umera nk'ugira ubwoba kubera abantu benshi, mugabo kubera ubikunda kandi ubizi ubwoba bugenda bugabanuka. Kandi icyo nobahanura nuko batagiye naho bavuze bati bashaka gutwara igikombe, igikuru nuko boryoherwa bakagenda kuryoherwa kubera ko ari tuvuge tuti muhezagiro Imana yabahaye kugira ngo bahashike, ntibagende baranze imitsi kugira ngo abatsinde gusa, mugabo bagende bazi yuko bagiye kwerekana yuko mu Burundi n'abambasaderi. Ni ukuvuga yuko nje narigeze kubabwira rimwe, igikuru ni uko muraze nk'umukinnyi yitwa Ronaldinho ariko arakina yama ariko aratwenga, hari abantu benshi batabyumva, mugabo nabone bobutangura kuza baratwenga baryoherwa, ugize ikosa ntihagire umusimbira ko bakerekana yuko ari umugwi uri hamwe ukundana ushize hamwe. Icyo cyotuma rero iyo stress igabanuka bazi yuko bagiye kuryoherwa ari akaryo kabo ko kuja guserukira Uburundi, naho bazokina n'abantu bakomeye cyangwa ibihugu bikomeye nabone si bato inukumenya yuko umupira wose abawuzi kandi n'ababwiye ko bawuzi bazi gukina ari uko bagenda nyine bashaka kwerekana yuko mu Burundi naho dufise ibibazo byinshi bo bariko barabitorera inyishu, kuko naho bakina umupira gusa umupira gusa barerekana n'akaranga ku Burundi. Impano rero nuko bagenda bari relaxe ata bwoba bagira, kuko n'abajya bakina na bose usanga nabone bafise ibibazo nkabo.
Urakoze. Ngaruke kuri kapitene uwo mugwi uzoserukira abo bana mu gikombe cy'isi yose mu gihugu cha Brazil mu kwezi kuza. Vianney ariho kubgayo hamwe n'uwundi mukinyaza ari muri uwo mugwi uzoserukira Burundi Eric Nimbona. Hari butumwa mwoshikiriza mbere ko turangiza iki kiganiro ku mwanya ugiye kuturangirana, hari ico mwokongera ko?
Tego butumwa twarungika abarundi bari mu mahanga bako basaba yuko bodufata mu mugongo, kwebwe turugwaruka tuzoseruka vema badufate mu mugongo kubera n'ibintu ntibiragenda neza, bamenye yuko tuzoserukira Burundi tuzobaserukira vema bafite akantu barabe ingene badufata mu mugongo.
Eric nawe akajambo woshikiriza kanyuma muri make?
Muri make vema no saba umuntu wese abishoboye yuko vema bogerageza bakaduterera mu Barundi bo ngahe iwacu mbere ari hanze ariko baranyumva ko duterera ku bijyanye na antrenema n'amakipe yo muri kino gihe dusigaje kugira ngende muri Brazil.
Dieudonne Nahimana muri make cyane mu kurangiza n'ubuhe butumwa woshikiriza mu majambo make cyane?
Majambo make nuko vyukuri ijambo rya mbere nyamukuru nuko mu Burundi hariho ivyizigiro, hariho ubutunzi bwinshi dufise abantu batarabona. Umwe nuko buri muri abo bantu yasa ko ari basuzuguritse nk'aba bana mbona bari mu ngorane. Rero kubw'ivyo birakwiye ko muri kino gihe dushira hamwe ingufu tugashigikira abantu ariko bakora ibintu vyiza mu makuru mu bimenyesha makuru vyo muri kino gihe mu Burundi canke kubijanye n'u Burundi bavuga ibibazo gusa n'ingorane n'ibitagenda neza, ariko aba bantu babonye biratanga ivyizigiro kugiye gucacu, kandi igihe twobashigikira tugashikira n'abandi ariko arakora ibintu vyiza byo tuma n'abakora ibintu bitameze neza bumva yuko hageze yuko twubaka igihugu cacu kugira kazoza keza.
Murakoze. Twariko tuganira na Dieudonne Nahimana yoboye ishyirahamwe New Generation yita abana bo mu ibarabara azojana abana bahora mu ibarabara mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'abana bo mu ibarabara kizobera mu gihugu cya Brazil mu kwezi kuza. Uburundi ukaba buzoserukira karere ka Afrika. Twari kumwe kandi na Jean-Bert Mansmani irakiza akurikiranira hafi vyereke inkino ari ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatanze intererano muri uyo mugambi hamwe na abana bazoba bari muri uwo mugwi uzoserukira Burundi mu gikombe cy'isi yose cy'abana bo mu ibarabara muri Brazil mu kwezi kuza. Kapitene w'umugwi uzoserukira Burundi Vianney ndiho kubgayo n'uwundi ari muri uwo mugwi Eric Nimbona. Ndabashimiye cyane kuri ikiganiro. Murakoze.
Murakoze.
Murakoze namwe.
You've been listening to the Voice of America's call-in program in Kirundi.